Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isa.
Amajambo atuhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasezekara nibaza ko tutahunze igihugu kubera tuca Burundi bw'inyugi wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo umutekano.
Uwo ni umurundi kazi wo mu nkambi ya Nduta ugaragaza impungenge ze nyuma yuko abakuru b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi basabye impunzi gutaha. Ikaze makuru avugwa ku Burundi, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse kuvugwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania babahamagariye gutaha. Bamwe muri bo babwijwe rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa umwanya uwariwe wose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claven, iyo nkuru uri mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri Nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo Ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe Perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifise amakenga kw'inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'2012 mu ikambi y'impunzi ya Mutabira, aho impunzi z'abarundi zirukanywe ku nguvu. Mugiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifise amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo atuhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasezekara nibaza ko tutahunze igihugu kubera tuca Burundi bw'inyugi wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo umutekano. Twabonye yuko hagupfira mu Burundi twoda gusubira ubuhungiro.
Tubaye tumara amajwi n'amajambo twumvise kubera nk'impunzi. Ikintu gitangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze, hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twasubire mu Burundi kandi n'abo bantu baguma bishwa, ibyo byari bidutangaje. Bironeka neza yuko mu Burundi nta mahoro ahari. Ni kimenyamenya je mu mpuzamakungu yagombye kurutsa abantu bwibaze gutohoza ibemere. Rero ko baguma bavuga ko hari amahoro, nta kuntu boko nta bwibaze gutohoza mu bwibaze yuko atavyaha vyabaye kandi biri kubiraba. Kandi twibaza yuko nta munsi uwijana ata muntu bavuze yuko yanyura urupfu canke abantu bishwe.
Naho biruko hari urutonde rw'abantu barenga 15,000 bifuza gutahuka, ubwo nurumanitse mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa. Abari kuri urwo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe. Abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwaje nk'inyeshu ku cifuzo cyabo cyo gusubira iwabo. Gusa basaba ko boronswe ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu. Ikindi basaba ni uko utwo basize twocungegwa neza maze bagasanga tukiri twose. Uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasabye gutahuka.
Ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro, niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga ntawuragana n'uwundi, n'ugumuka ntawuragana n'uwundi, nibazimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Kuri abo basabye gutaha, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe. Nayo kubatarabishaka, umukuru w'ico gihugu John Pombo Magufuli yatangaje ko atanumwe azobirukana ku nguvu. Pierre Claver, ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mu ntara ya Cankuzo hari ukutabona ibintu kimwe hagati y'abacunga parike ya Ruvubu n'abanyagihugu bafite imirima ku nkengero z'iyo parike. Abahinzi barasaba ko parike yazitirwa kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima, naho abarinda parike bo bakavuga ko mu bahinzi hari abatega imitego izo nyamaswa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Trashobora gutera nyene nk'ibiharage haje kompeshe ugasanga zabiriye kurutasi twarimo ibigoro ugasanga zabiriye zahejeje uwe nyene bikone nyene uri hanganuka guma ngaho nyene ugasonza ukazurasumasu
uyu numwe mu bakenyezi barimira ku mutumba wa Gasave muri komine ya Kigami ntara ya Cankuzo kunkengera z'uruhongore kama gwa Ruvubu. Abo barimyi bavuga ko umubano wabo n'ibikoko biba muri urwo ruhongore kama utoroshe nk'uko Yuriya Ngendahayo abandanya bivuga.
Umubano w'ibi bikoko bebwe n'ukuri tuteye ibijumbu ntiturya tutaye ibiharage ntiturya bijya twebwe twama mu nzarikaze kandi turarima ibijumbu birahaba imyumbati irahaba ibiyoyo birahaba mugaturimye ntiturya kandi yigasape yose zaje zirona nyene nta kibazo ja ijambo no gushikiriza ngo dushikire mbere bakazoziti.
Naho turi Yuvinari nawe nyene arimira ku nkengera za parike ya Ruvubu.
Zira ziratonda nk'umunsi umwe nk'imbogo zikaza zikagira imiceri ku mwonga zikarya imiceri zira icumisa zikawurya bose zikamara.
Matias Darizi w'umurinzi akaba no mu bayobora ingenzi zigendera parike ya Ruvubu avuga ko abarimyi bagiriza abo barinzi ba parike ko bo bari bo barerekera ivyo bikoko
baridoga yo ko tubarerekeye kwintuze kw'ibikoko biza kubonera mu gihe y'ubwatsi bwabuze birizana nyene bikona imirima mu gihe cy'impeshi cyane cyane niho bitera kona.
Misigaro Izayi nawe n'umurinzi muri parike ya Ruvubu amenyesha ko gucungera inyamaswa ziba muri iyo parike ari ikibazo gikomeye kuko bishika nabononyi bakabaca mu gyahumye.
Imisanzwe iyi parike ya Ruvubu ntiyoroshye gucungera bwa mbere hoho nizitiye kandi ifise ibirometero byinshi muciye muri koti imwe abononye musanga babacanye ku yindi koti mwagira kuza ku yindi kwiriya koti mugasanga bace ku yindi koti. Urumva rero ibyo ziri mu bituma nyamukuru bitwereka yuko iyi parike ya Ruvubu itatwohera cyane gucungera bivanye kandi no kubera abakozi rusanzwe turi n'abakeya rusaba kuyikwiragira yose ku munsi umwe ngo tuyimare. Ingorane ya mbere baronderamo amafi cyane bakaza guhiga ibikoko cyane cyane mugabo ubononye bw'amafi bukavukunda gukara mu kwezi kwa gatandatu kugendogera mu kwezi kw'icenda uruhigi nako ugasanga rurakunda kuboneka cyane guhera mu kwezi kw'icenda mu bihe by'imvura kugera ku kwezi kw'12.
Ko washatse kumenya igituma uruhigi rw'inyamaswa rukara mu gihe cy'imvura Misigaro Izayi araduha insiguro.
Mu ico gihe usanga hariho ukuntu ishamba riba rimaze gutangura gukura cyane bakaba basubira kuronka uburyo batwinyegeza ku buryo tudashoboka tubabona. Ibikoko bibangamiwe cyane bakunda guhiga ngaha muri ishamba muri parike ya Ruvubu ubwa mbere hoho ni imbogo hakaba n'ibindi bikoko bita indonyi n'impongo ibyo nivyo bibangamiwe cyane muri parike ya Ruvubu. Twebwe iyo rutomboye tukamufata umuhigi turamushyikiriza ubwa mbere hoho abadutwara nabo bagaca babajana bakabafunga hanyuma bakabasira amabazezwa gucima ubutunga bakabacira imanza.
Mariko Bakunda Intwari umuyobozi w'uruhongore kama gwa Ruvubu amenyesha ko manama no gufashanya mu mashirahamwe byatumye haboneka ukumvikana ku neza y'ibinyabuzima biri muri iyo parike.
Abanyagihugu bamaze kugira amashirahamwe baritorera ibyo bashobora gufashwamo umugambi wagiye ucubafasha urabaha impene kw'iyi mitumba yose kuva mu Cankuzo Muyinga Ruyigi Karusi ku mitumba yose hanuriwe na parike hagiye habonekaho ishirahamwe rimwe rimwe rigenda rihabwa icyo gifu yipfuza harabasavye impene ibo barazihawe harabasavye ibitiba abonyene barabihabwa kubera amanama menshi yagiye azara aratunganywa biragaragara neza yuko ubu hari ihinduka nimba ari mustanteri nimba ari chef de poste nimba ari umupolisi hari hariya hagize akantu kabaye baratujya akara bakatubwira ati hari ikintu kiriho kirononekara muri parike tugashe tugerageza tukagikorera hamwe.
Parike ya Ruvubu yise uburinganire bwe gitari 1058 ikabikora ku ntara zine Cankuzo Muyinga Karusi na Ruyigi ku muremero wa komine Kigami ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi amashuri yigisha akurikije programu z'icyongereza muri iki gihe ariyongereye kuva igihugu cyinjiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Menshi muri ayo mashuri atangizwa n'abanyamahanga ariko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura nayo yafashe ya mbere mu guha ubumenyi abajya kwigisha muri ayo mashuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Education is the key to success when you are learn. Life is easy.
Abana
abana baririmba ni bamwe mu banyeshure biga kuri imwe mu mashure yigisha akurikije urutonde rw'icyongereza mu Burundi ni kuri Millennium International Academy hagati mu gisagara cha Bujumbura abanyeshure baho bashobora kuvuga icyongereza atangorane utu twigeme tubiri n'agahungu nabagiye ico bifuza kuba muri kazoza babinsobanurira bitabagoye.
I want to become a doctor because I want to save people's lives.
If ngomba kuba umuganga kuko nshaka kurokora ubuzima bw'abantu bafite indwara no bavura bagakira.
They become cured.
Not be a zoologist.
Ngomba kuba umugeologist ndakunda ibikoko nkivuza kubyiga no kubifasha.
Because I like science.
Kubera nkunda ibiharuro n'ubuhinga nifuza kuvura abantu nka papa wanje. Nico gituma nshaka kuba umuganga. Abana nubwo bakiri mu mashuri y'intango batubwiye ico bashimirira ishuri kurusha yandi.
Icyongereza ubu nico mu bihugu byinshi nico bavuga. Nkubugiye muri Amerika kandi ishaka kuba doctor bica binyorohera kubera mbanzi icyongereza kandi communication n'abandi bantu bica byoroha.
Nize mu cyongereza yafashe cyane kwa hantu henshi bavuga icyongereza.
Mu cyongereza umenya kare kandi nibigoye kwiga icyongereza. Bigisha ibintu nyene byo tutahora twiga ahandi mu yandi mashuri. Social studies, physics, n'ibindi.
Ibi byumvira babihuriza ko nabavyeyi ubu numwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Urabona ko tuguma dutera imbere mu ndimi no mu tekinoloji nshasha. Kubaho ubona abandi bavuga icyongereza kandi natwe niyo dutera tuja. Nico gituma je nashimye ko abana bo kuri abazi icyongereza kuko hazogira igihe usanga aho ugiye gusaba nuzya muto azobaza icyongereza. Ikindi naco ntitubaye ngaho kugira tuje gume ngaho tushobora no kuja mu mahanga hazuzosanga dukeneye icyongereza cyane kurusha igifaransa. Ego n'igifaransa kirakenewe kuko hari ibihugu bivuga igifaransa mugabo nubwo bavuga igifaransa nabo nyene barashiramo icyongereza cyinshi.
Nansi na Chimburwe umuyobozi w'iryo shure nawe atubwira kabiri yabona mu mashure yigisha mu cyongereza.
Nuko tukorera muri East Africa kandi Burundi buri mu bihugu bigize East Africa biroroheza umvyeyi kandi ubuyo si murengera ashobora kuvuga kandi umvyeyi atashatse ko umwana ashobora kwiga ngaha ashobora kumutwara muri Kenya muri Uganda n'ahandi hose hashoboka.
Ariko umuganda kazi yemeza ko bene ayo mashure akenshi akoramo abanyamahanga.
Abarundi ni batatu, abaganda ni cyenda. Abo batatu bigisha harimo ikifaransa n'ikirundi. Mugabo batwara biriya bigwa bikomeye nka mathematics, science, histoire n'abaganda. Kubera system ni cyongereza. Biratandukanye kubera bari mu bize ngaha bize muri system francophone. N'abaganda bari ngaha bize muri system anglophone. No kuvuga ati ikintu gihinduka no rurimi. Yego mugabo baranza nk'umuntu abigisha icyongereza bogerageze bize ukwigisha. Ukwigisha biratandukanye no kuvuga. Aronte methodologie kwigisha icyongereza yo kwigisha.
Ambasade ya Amerika yashizeho gahunda abakeneye kwigisha icyongereza bakarihiza mu bwenge ikongera igafasha imigwi yo guteza imbere icyongereza. Umusore Pascal Nsengiyumva numwe mu baharonkeye ubumenyi.
Twigishwa n'umuntu ari Washington ngabo tugakurikirana ibyigwa muri ambasade y'Abanyamerika. Jewe natanguye kugendera biblioteke ya ambasade y'Abanyamerika hama nkasoma ibitabo tukagira n'utugwi duto tukaganira. Niho natanguye kuza ndavuga buhoro buhoro hanyuma duhejeje ambasade y'Abanyamerika niyo kiduha amasedifika itwigisha uko ngene dushobora kwigisha icyongereza abandi. Byaramfashije cyane jewe nari nararondiye mu mashure hose ahantu bari bwampakazi mugabo igihe ndose sedifika zitatu zo muri ambasade y'Abanyamerika barampa na link ya yandi manifeste ndiga Education Changing the World Teaching Adult Learners Early Childhood Education byarashoboye kumfasha kugira ashobore kuronka akazi kuri Ecole Internationale.
Nacimburwe yemeza ko abana b'Abarundi bitabagora kwiga mu cyongereza
bivana n'abarimu n'ukuntu umwana bayiteguye amanota baronka amanota ameze neza asimishije maga yo yose ni nguvu z'umuvyeyi n'umwarimu bakoranye. Atubwiye nka mu percentage ubuga ati kwijyana umwana ashobora kuronka nka 70.
Nubwo kuva mu mwaka w'2007 Burundi bwinjiye muri ya cyongereza cijukiwe cyane igifaransa nirwo rurimi langue officielle rukoreshwa mu nyandiko za leta. Ariko abategetsi bafite intumbero yo kunagura n'ururimi rwa kavukire rw'ikirundi imbere president Nkurunziza mu kwezi kwa gatandatu guheze atanguza indwi yo kwibuka imyaka 10 igihugu kimaze muri EAC yahamagariye abategetsi kwijukira gushikiza amajambo mu kirundi nkuko nabo nyene yabikoze kuri uwo munsi. Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mumakuru y'imikino uyu munsi ibujumbura mu Burundi habaye umukino wo guhatanira tike yo kuzakina CHAN 2018 umukino wahuje intamba mu rugamba na Sudani. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nziko Banyanka, uwo mukino warangiye ute?
Uwo mukino warangiye kuko Edigwema atamubwira umwe ubonye igitsindo nukuba ko yari match equilibre ukeneye kugukurikirana wabona yuko imigwi yose yanga urukino ivyatumye rero atamugushora gutsinda uwundi.
Umukino ukurikira ni ryari?
Umukino wo kwishura ni mu ndwi imwe gusa. Twabajije umumenyereza koko nimba ikartum muri Sudani azoza nsinzi, akavuga ati abakinye muri Sudani baje bazibira uno munsi, akavuga ati ndafite icyizere ko abasore banje bazogira ico bakoze mu rukino rwo gusubiza. Akavuga yuko muri bijanye na tactique ngo abakinyi ba Sudani bariko bakinira muhira bazorondera kujya gutsinda, hanyuma umugwi w'intama mu rugamba ukaronka ubaca.
Hari n'undi mukino wabaye ku munsi w'ejo, wo wagenze ute?
Urukino rwabaye ku munsi w'ejo nibwo rwanezereje cyane abakunzi b'umupira w'amaguru b'u Bujumbura mu Burundi, ugeranije n'abuno munsi batashe bidoga. No kuvuga ko ejo abakinyi b'intama mu rugamba babigime batarenze imyaka 20 batsinze ibitsindo byinshi cyane, mu Gifaransa bakunda kubyita score fleuve, intsinzi y'ibitsindo 6 ku busa bwa Djibouti.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka. Reka noneho tubareke mukurikira ikigano Ntorere Kazoza cy'abagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio y'Ijambo gisamirana hano ku ijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu: Honorable Sylvestre Bikorindagara, Seruki Mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu, hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, aho bajya kurabira hamwe intambwe Uburundi buteye muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro, n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mumugerageje kwihweza, mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe haracarakaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya, hari n'abashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa. Babona ko demokarasi iteguye amatora biheze, demokrasi avuga amatora gusa, ibindi ugasanga arabibangiriye. N'abandi nabusanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora, kugira aribyo bashikira bishikira, ugasanga na opposition ibintu bya rukozi opposition, ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu kurenza karimbi rimwe. Njye mvuga rero yuko ku ruhandwa rwose haracari cyo guhindura ingendo, naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera, mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
mushiga mu
ngiye mugabo mu ngendo, naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba kutegetse no muri opozisi. Urabona yuko hakira kantu gahaze ngira turaza
ego mu mwaje kutubwira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho. Mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose munarashobora kubibona, namubwira muti
hanaho urashobora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona, mwukabona neza ko hakira gahaze
agahaze neza na neza tuva tugaruka ko kumbure
ukabona hari gahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi irahari. Amatora mu Burundi araba opozisi mu Burundi ashobora kuvuga ngo ati jindi mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivya maigate do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir iri amategeko amwe baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage. Urumva ivya ni vérité publique navyo baravuga ko amategeko yabihari, mugabo urumva ko hari inzizi mwizi ngo ngavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute. Urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yogateza imbere
Ewe na huli mizamu zoja sipeze de pouvoir civile, pouvoir militaire, usanga hanu, kasanga wa polisi, nwari kuwaru wa hanginze, gozime, zime, izizaba prokira parke change, nibi chukasanga hala koresha, igikenye, kitaini unu usiri karu, kasanga nwari kuwaru umvayu uko demokrasi, abatu ya wale heju, jere nibi nuji hindu, hindu ringendo. Separasyo utanu kanyu, utegitsi hoho na wana mchago oranye, haraba anu washikisha koresha utunga na umune executive, hariho, haba umune executive, wadashura ku, kumva ku inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kugaza kumbere turaza kugaruka ko tuze kuranka kumbere naho dufatira gaya turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravyira mbwe muri sahanya Fredebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tukijije hehe
murakoze umushinga ntahe foste ivyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze so kuba ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigiki ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition baho aho mu bisanzwe tweza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibyo byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa komera ariko siko bimetse n'ibyo byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa kwaringwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugira irabutswe iraburabutswe
naburabutswa gute kumbure
iraburabutswa gute ni vyama vyumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambwe ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kubura buzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mwama mwavyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho nuko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kubyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacyo usanga utereje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbere guserukira imugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga kuti agahaze naho kubakakira
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntaya awe nizindi uzeza havuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bivya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ivyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mu gakorana kujya hamwe gaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation nuko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umugumuko ya kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mugabo ugasanga biraburabuzwa bacagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama Jeno hakaroro kamwe nk'ivyo vy'inama twebwe muri sabanya Frode buturi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi. Kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi sabanya Frode yemerewe gukora ku mugaragara. Warasabye inama twogira kuri le méridien twari kubambe hotel source dini twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura batubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahira tubishira 29 twagiye kwigira tutara ubwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ivyo nibintu ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho twitwazo twinshi bagiye cyane hajya dutora abantu tubemeze ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshinga mateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi mushinga amateka tuzo kuba ashira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ranguhe ako karuka ka maramaze ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanse nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'ikenya donge ntibakiri namashinga mateka
abajije umwana umwazi batano basangira nawe wanzu muwanyi wamumeze nkawe sangwe
reka duhi jambo muri kano kanya honorable Jean Dodie Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokrasi
ica mbere nagira ngo tubane twumvikane nuko turi ko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera demokrasi ntiduhere 93 nivyo honorable bikwendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyine nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokrasi
twagiye turatsitara aha twagiye turatsitara aha reka turabe ngene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turavye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokrasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguma gitekanye no kuvuga stability arico gituma rero uriko urubaka demokrasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gatya akadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntagire rero umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'ubutsinzwe ntibatsindeho burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokrasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na ubuta
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio Ijambo, akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.